Abagize b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bari bakoraniye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bariko barimesha ikiganiro bama baha abanyagihugu n'itangazamakuru buri mezi atatu. Muri ikiganiro hakunze kubazwa ibibazo biba bihanze igihugu mu kiringo gitunganirizwamo, hamwe n'ingorane abanyagihugu baba bafite ugiti cyabo bashaka ko zigera imbere, cyane cyane ababa barakinyijwe n'inzego zo hasi. Naho yarungitswe mu ibohero mu ntango z'ukwa gatanu haherutse kuba ikiganiro nk'iki mu ntara ya Cibitoke, ari naco cavugiwemo bwa mbere ivyaha. Wahoze ari umushikira nganje wa mbere arenga iyo mebunyoni yakurikiranwa ko n'ubu dosiye yiwe iracari mu byo abarundi bagikeneye ku muco mwinshi. Umwe mu bamenyesha makuru bakorera radiri Bujumbura yabajije umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa n'ibiro vy'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika aho ivyerekeye iyo dosiye bigeze. Kugera ubu bwana Bunyoni yatari yigera ashengezwa muri sentare inyuma y'amezi arenga abiri ari mu munyororo. Agifatwa Bunyoni yagirijwe ivyaha bitatu: uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, n'ukwishakira inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Ubu hiyongereye ko ibindi byaha bibiri nk'uko bisigurwa n'umufasoni Agnes Bangiricenge.
Barongeye ko gutunga ibigwanisho adafite uburenganzira, barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Ushikiriza manza yarasabye sentare ko bamwongera ikiringo cyo gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararonse.
Umwe mu bari barimesheje ikiganiro yashimye kumenya neza ukuntu General Bunyoni akurikiranwa ku cyaha cyo gutunga ibirwanisho atafitiye uruhusha kandi ari mu nzego z'umutekano, maze hasubizamo Bangiricenge cenge uryamuguye nabi ariko aracishura.
We ukivuga ukutumva arafite ibyo amategeko amurekurira, ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira. Nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira.
Kugera ubu nta raporo iratangwa ku birwanisho vyatowe ku rugo rwa Bunyoni igihe igipolisi n'iperereza vyasaka ingo ziwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko. Gusa isoko ryijwi rya Amerika rimenyereye ibibazo vy'umutekano mu Burundi ryari ryatubwiye mu kwezi kwa gatanu riti mu bisanzwe nk'umujenerali yemerewe gutunga inkoho zibiri intoya na nini, mu gihe boba basanzeho iziyongereye kuri izo baremerewe kumwagiriza ko atunze ibirwanisho adafitiye uruhusha. Mu mpera z'ukwa kane ishirahamwe Human Rights Watch ryasavye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga, risaba leta kureka indorerezi mvamakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe. Vy'umwihariko Clementine Ndomontoye, umushakashatsi ku mugabane wa Afrika muri uwo muryango, yabisiguriye Ijwi rya Amerika.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko haja indorerezi zigenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane, na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe. Ku vyerekeye indorerezi vyokorwa mu buryo bwinshi, abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi wagateka akazi na muntu, co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka akazi na muntu muri Afrika.
Undi mwitwarariko wabajijwe n'ikibazo c'igitoro cabaye ingora abahizi haraheze amezi arenga 18. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Guelene Gatoni nta mwizero yatanze.
Kararanguwe ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri Tanzania. Impambanyi nyamukuru rero ihari ni ingene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi. Mu biriko birategurwa hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu, ikindi ni kurondera amakamyo manini manini y'igihugu.
Yavuze ko ari abagwiza tunga bigize akagarama Ruganda bakanka gusohora ibikamyo vyo kurangura ibitoro. Gusa umuti wabo buri kuziko nkuko gatona gabisha.
Abo baherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane, ntibari hejuru y'amategeko, kandi inzego zibijejwe kubikurikirana ziri ku kivi bazokwishura imbere y'ubutungane.
Ariko Faustin Ndikumana, umukuru wa Parsem, ishirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama, asanga ari ikibazo gikwiye kwicarirwa na bose. Aha yariko atanga umwihweze Bujumbura mu ntango z'indwi.
Abashobora gutera ivyumviro ni benshi, iyo nama yokoranywa i Dar es Salaam ni mu mahanga. Abarundi basanga igitoro kiri Bujumbura, twe tworanirwa no gushikana igitoro i Bujumbura nyimba i Dar es Salaam co bacuzi. Aha muri Congo hose hari intambara, twita ko tuja gufasha umutekano, igitoro kiruzuye. Uburundi ni sugogoba agahabwa muri aka karere ku bibazo by'igitoro.
Mu kiganiro co kuri uyu wa kane kandi havuzwa ibijanye n'amakimbirane amaze iminsi yibonekeza mu mugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi. Umukuru wawo aheruka guhagarikwa na 10 mu bagize biro politike, nawe yari amaze iminsi akuye. Ni igice c'abagize biro politike ya SNL. Ivyo vyabaye nyuma yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati ahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe umaze amezi ufite indyane mu burongozi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bujejwe itunganywa ry'imigambwe yirinze kugira vyinshi yabivuga, kati inzego twemera n'izo mu 2019 igihe umugambwe washingwa. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.